ndanyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro byino genekerezo rya 2019 ukwezi n'ukwa 9 nyene turi muri 2018 hano muri studio y'ingwi muri kumwe na Jewe Diane na hazungiye kuremesha ikiganiro muri isanga 10 wa gatandatu mugiye kumva ku mirongo ya shortwave kuri mwe mutwumva muri mu Burundi nayo kubatwumva muri mu Rwanda aho turi ku mirongo ya FM 104 n'ibice bitatu kandi mushobora kumva ijwi rya Amerika muri ganino ni kuri zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com Facebook turiyo ni radio yacu vewa aka ikaze kuri mwese mutwumva rero nshuti bakunze
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri commune giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nukore nchuti bakunzi kumuso wa gatandatu murazi ko abatumira bari mwe muri ko muratwumva muhereye ijyanino kugira ngo mutubwire amakuru avugwa ahiwanyu mongere mugire ico mushikirije kuyo twabashikirije muri nondwi turiko turasozera habaye iki wiboneye n'amaso haba makambi haba mu ntara zitandukanye haba mu bisagara bitandukanye by'imigabane itandukanye ijwi rya Amerika na mipaka tugira twakira mwese hama ivyumviro vyanyu mukabidushikiriza ikaze rero akarimbo twinjiriye ko na karirimbo mavi Kasoshomura.
Mbesha, nibukuri kwawe kwanje nguru mutima. Disindirimbira, nubwijwi ryawe ryabariyanga. Umana nanje niyo wabufita okuja ngira mutima nibyo nibwira ngira umutima kumunda nanje nyine oh nanje nokuri sinza guhinduka oya sinza uko nabisobanura yo c'est toi ma vie Mon ami, c'est Chira. C'est toi ma vie, mon ami, c'est Chira. Quand tu viens en chute, Isawe, quand ça va, nanawe. Quand tu viens en chute, Isawe, quand ça va, nanawe. Ngahogenda mazubwire mama wawe kandi genda mazubwire papa wawe ngira mutima nibyo nibwira
wambede se ku murongo wa telefone ni Nyandwi Nyandwi kaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
ego aho uherereye Nyandwi
mu Rwanda
uno munsi tuzaniye amakuru avugwa muri ako karere urimwo canke ni amcuvuga kuyo twagushikirije muri nondo turiko turasozera
nge ndababwira kuyo kwita
tuga kwijambo
twebwe naga ina aruka bafashe ya ejora arimo kwiba abamufatira mu isoko no hanyuma rero
Yego murakoze radio ijwi rya Amerika.
Aho herereye hama amakuru dushikiriza uno munsi canke ivyumviro vyawe?
Yego ndi mu kagari ka Nyagatovu.
Sabwe? Namakuru tuzaniye canke niki?
Hello?
Amakuru nayo dushikiriza uno munsi canke ufise ico tubwira kuyo twagushikirije?
Bashaka kuvuga cyane cyane ku birebana n'umutekano. Hello.
Turakumva Sabato duga ku ijambo.
Ku bijyanye n'umutekano aho usanga muri iki gihe cyane cyane cyo mu karere ka Karongi hari ahantu hasigaye haba n'ibisambo byiba bigapfumura amazu y'abantu. Aho mu gihe cyashize abajura bamaze amatungo bakajya biba n'amasafuriya n'amasahani mu nzu z'abaturage bagaca inzugi. Ibyo bintu twagiye tuvuga kenshi mu nama tuyagira ngo dusabe ubuyobozi niba buri kutwumva bwo muri uyu murenge wa Mubuga bushyireho irondo ry'umwuga kugira ngo tubashe gucunga umutekano, hashyizweho irondo ry'umwuga abaturage bakajya bahemba abarari izamu.
Ni kibazo kimaze igihe kinini. Ni kibazo ico kibazo cabo bajura ni kibazo kimaze umwanya munini.
Ni kibazo gikomeye cyane kubera yuko nko mu mezi yashize wasangaga na rugo batari kwiba mu ihene bakiba mu nzu, natwe hano mu rugo baratwibye mu by'ukuri. Tukaba tugira ngo ubuyobozi bw'umurenge niba bubyumva kabisa budutabare icyo kintu bugikore kugira ngo irondo ry'umwuga rirarwe neza umuturage n'aba afite ibintu bye yizera umutekano ijana ku ijana.
Uretse kwivugira ngaha ku iradiyo mwaramaze kubishikiriza abategetsi bawe banyu hama babishuye iki?
Alo?
Nturetse kwivugira ku iradiyo muramaze kubishikiriza abategetsi bo muri ako karere?
Yego, twagiye dukora inama kenshi tukabivuga, hari n'igihe abashingamateka baje kudusura nahangaha mu rusenyi maze tubibwira abashingamateka batugira inama yuko mu by'ukuri twajya turari irondo ariko usanga nk'abanyerondo kandi usanga basinziriye ugasanga abaturage bibe dusanga iryo rondo ry'umwuga rigiye rishyirwaho abaturage tubahembe abararizamu tubahembe abaturage kandi iziko Leta y'u Rwanda n'abaturage bose n'ababishinzwe bariko twumva kugira ngo mu by'ukuri babishyiremo imbaraga kuko no mu mujyi wa Kigali bagiye babikora kandi abo bagiye babikora uba wumva hari umutekano.
Urakoze cyane Sabato, ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Murakoze cyane ni Sabato Nyagatare.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro ni muri Isanga Kiremesheje na Jewe Diane ninahaje mu studio zindi Washington DC. Kwa gatandatu nta mutumire twadufise, mwese mwa mutubereye abatumire aho muherereye mutubwira amakuru ahavugwa mukatubwira ibyo mwiboneye n'amaso ibyo mwiboneye hama gutyo natwe ari bishoboka izo nkuru zitandukanye hari gihe tunazikorera ko hama ibindi mutubwira n'ivyumviro vyanyu ku makuru atandukanye twagiye turabatangariza.
Ngaho jenda mazugire mama wawe, kandi jenda mazugire papa wawe. Ngira mutima nibivyo nibwira, ngira umutima umunda njenye lonaje nukuri sinza guhinduka.
Turafise na Arma ku yundi murongo wa telefone. Arma, ijwi rya Amerika riguha ikaze, urakomeye aho uherereye ha muco duga ku ijambo. Duga ku ijambo rero n'amakuru canke n'ivyo ufise uvuga kuyo twagushikirije.
kuba mu Burundi cyane cyane
ariko ama uduze idri gawe
ariko je ndiko ndakuvanya kubamesha makuru
ego ariko ijwi ryawe je ariko ndaryumva riri hasi cyane bica bisigura ko nabandi ariko biriko biragenda duga kwijambo
Burundi ndashaka kuvuga ku byerekeye iby'agateka kazira muntu mushira mu muzo makongone
mhm
Rarite kuvuga ko icyo mu muzo makongone iby'agateka kazira muntu ryaje kwemeza bari abahinga bawo niko ba batoza igereka gateka kazina muntu
ni gisata ni gisata sishira hamwe ni gisata cha onyukira bivyagateka kazina muntu
mhm nifu murafite kungo tora
mhm
ngashaka kugaruka kuri mu uriya cyarashinjije kuvuga yakoresheje ngo hamwe igisata cha gateka kazina muntu muri one cyo cyo kwemeza birya ndingo abari abahinga bawo ni bagateka kazina muntu yuko ngo ishira hamwe rije gusa nje bose mbonanya ko amesha bakuru umuntu muri ya ashobora kuba aseruka inkora mu gihugu cy'u Burundi akavuga ngo abagemeje ubu ishyira mu mpuzo makunguru ishobora gusamburwa ndetse ko mwishe mukuru gusamburwa n'uriya ndayishimiye ni ukuri barakwiye kuza bavuga imvugo mbabarira amatwi by'ukuri natwe zishavuza twe z'abanyagihugu kumva umutegetsi nk'ujya avuga ngo azasamburishe mbega ububasha n'ubwafite bwo gusambura
yavuze muri amajambo yavuze muri amajambo nyene canke yavuze ko Burundi bushobora kwiyonkora umwanya n'umwanya muri ako kanama kauni kabijeje bagateka kamuntu
yavuze bazaheba n'ibyango rwazo bishobora no gusambura yego yavuze ko bazorika umugabo n'ibyango rwo kwazorisambura ari ubasha babufite nyo kwa mujye mugu n'ibindi bintu bibabaje cyane tubane gusumba ni radio zivuga tubyumva twebwe ndetse mu gihugu turabyumva nanyuma nkagaruka ikindi nkasaka ngozi z'abarundi zahungiye ku ruhuro rw'ingozi kuri zifatiraho hose ngo nzubura impamvu ari bwaje kuzirukana ziba mu isiti n'imyaka zimaze nyakomeje amakuru jewe ndi hafi yaho mu kirundo ni ngore ni ukuvuga yuko hari umugambi winyegeje mu gihugu cy'u Burundi tutazi gufata impunzi uzisubije zavuye zarirukanwe zarishwe zaricyo babo zisubire ngo ku nguvu nyamutanteri abifuzemo uruhare kugira ngo zisubire iwabo bajya kuzishyira kwa mesha bako kizwe bintu n'ukuri burundi burakwiye guhagarara guhagarara ingusa nka mahoro kiti mu Rwanda none bashaka hanyuma ngashaka ngasura ikindi ibuha unaho haje bimwe byo gufata abantu wahoze mu myigaragambyo muzamusaga bagumafata abantu iyo ngingo ni ibintu problema n'ibihagarare
baba fashe ryari bafatwa n'abandi hama iyo mitahe yari yanditse kwiki
arabafashe kumusaga harabaheruka gufata abantu 30 heruka guhagarika abantu 30
hama bafatwa n'abandi
bakana polisi
kumuntu ama umuntu kugira afatwe abafise baraza muzaniye umutahe wabo uba wanditse kwiki
Ibyo byo kuzinduka basaka mu mazu mu manyagihugu bagaca bafata ngo urumva gutagira ibyangombwa ngo iki n'iki urumva ahantu 30 bahagarika mu yindwi ni ibintu bifite bivugwa n'amaradio nyo kwemesha makuru
hanyuma abo bantu nk'ino saha tuvugana barihe bapfungiye mu kahe gasho
bo bana bari kuri bamwe bahagarika n'ibyo ushe kwikuza amafaranga urayi kuze none cyangwa nk'ubu akaranga umuntu gashobora gutakara bashobora gufata ngo uri mu Burundi cyane n'inyoni byo kuvuga ngo iki n'ibindi ngo n'uburundi ugasanga baragufashe nimba ko bigomboza amafaranga ni ukubera ubukene bwo mu gihugu cy'iwacu
no
mu gihugu cy'iwacu ntibona zitera hanyuma hagaruka ku kindi ikintu cyari gishyikirijwe by'ukuri muramenyereye natwe mu gihugu cy'u Burundi n'ibintu tumenyereye mu gipolisi cy'u Burundi barayi batangaje umuntu ngo ari mu gitero cyabaye kuruhagarika ibintu tebe umuntu aza kutura tebe abanyagihugu turabizi ibintu by'amarembo muri buka ibyabaye mu Kamenge ireme ryabaye umusaza arafatwa unaho hafashwe ubundi nkamaze mu gatumba ngo yishe akaza kwiyemerera mu ntara ya Kayanza ngo yagiye kwica abantu ari mu barero ngo ikirobe kuza kuwa mfikei wa registry nduhije ngo niwe arongoye niye mbari yo rede tabara ngo yaje kwica abanyagihugu ngo yica abahutu Ibyo ni ibintu bibabaje ni ibintu bibaje kumvuga izi nkunge nuko ibintu cy'abanyagihugu biri ko biratobaga cyane
urakoze ama ugira umunsi mwiza tukwifurize umunsi mwiza urashobora tubwiye byinshi ufise uvuga kuri ayo makuru atandukanye twabatangarije kandi urakoze uvuga usongora kugira twakire uyu ndi ama
hari ikibazo kiri muri Somalia bariko barishwa n'undi yarayishwe mu buryo butazwi n'amategeko nyakomeje amakuru ni ibintu biko birabaza biriko bibaza abantu twebwe abarundi tuko turabyumva dufite imiryango muri Somalia warayishwe n'ijoro hirya y'ejo bagenzi be bagiye gutora ibyo byicaye mu gatondo basanga umuntu yumye yishwe n'umusirikare ageze kabiri ibyo ni ibintu biriko bisiga ubwenge ahubwo ishyirahamwe mpuzamakungu ariko yakubirukana bagataha bakaza kugwa mu Burundi ntakunda kugwa mu gihugu ukoreshwa na mugenzi wawe ariwe yagukinge mugenzi wawe hari wa ikaga ku ni kimwe cy'amoko kidahera mu gihugu nibyo bituma igihugu cy'umuntu
ugira umunsi mwiza ahama ngaho mu gihugu cy'u Burundi ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga misi yose ya gatandatu tubaha akanya urubuga kugira ngo mutubwire amakuru avugwa aho mubaye ayo mwiboneye hama hariho menshi twayabashikirije haba mu bisata cya politiki haba mu by'umutekano haba igisata cy'uburimyi ni byinshi tubashikiriza ku ijwi ry'Amerika nuko rero mucamugira akanya kwa gatandatu mukayagaruka ko mukatubwira ico muyiyumvirako muryoherwe na kintu kiganiro twishimiye kubashikiriza ni wabona nkuko sheje umabarire cyane kuko kwisina uri perfect jewe nawe turabantu baby soyez joyeuse et surtout quand vous êtes avec moi undi twakira ku murongo wa telefone ni Deo Icard.
Ndabona baramukije.
Uherereye.
Ngoze mu Burundi.
Na makuru tuzaniye ni byumviro kuyo twagushikirije canke.
Ego ni byumviro. Nahoze numva amakuru acapiye radio yatari yo guhanye. Abuka yongereza kongereza igihe cyo gutoza ku mabiri kuri mu Burundi
kongereza ni umwaka wongewe umurwi uri kuratohoza ha
yego me hanyuma rero nari narose akajya ko kugira nanjye ngira icyo ntera mu nzu heze yukuri niba naho nyine batohoza ubugira barabe kumusarukira kubera yewe maze inise induzi tubuze na tubu wacu tukaziye yagiye ngadutemenda rwose
wanyu yagiye ni ukuvuga ko yagiye agiye ku kazi canke byari byifashe gute byifashe gute
oya ukuntu byari byifashe na hantu yadandariza nyene hanyuma yari umuhungu yagerageje kumara kuri kaminuza ariko nanga retwo mufashe hanyuma no kuvuga dokumentazi twasanze mu nzu nama era nama kimeza na kimwe bakoze ko ni muzu zose umva byose ni kuvuga hari nyine twara na mbuze kandi twahora kandi hari hati imisi na mwene wabo bigenze kuko nyene w'umusirikare urumva bito byose nyine n'akahinda kamwe
hanyuma ga Deo umwana ashobora kwitura inzego z'umutekano kugira ngo zibafashe kurondera uwanyu
umengana naho dufite tunavugira kubera turaneturi n'abantu bato umengana naho dufite tunavugira kandi ngatanongera nkavuga kandi kuri gikurikira mu kwa kane guheze no byari tariki cumi na zine cumi n'ebyiri kwa gatanu kane nahisha tukubuwa kuri kiri kukumbo nila kure kuka kata watu hile amu jiri yena hile hile arapa hile haino gira hile gira hile gira kukuri nikume kuka watu hile watu hile yuko alijisi kwa saa mkese waliko waramu kwa kisa mkese kwa kukume kukume kwa hasi kire mkwa kukume 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 kukume
Nuko reka tuguhoze kuri ako kababaro utubwiye ufise hama twibaza yuko abuvuze mutazirengera ryabo muzoshobora kubatora Mwihangane de kugira umunsi mwiza ngaho ingozi. Turakiriye uwo mugisha. Undi duse ku murongo ni Cassien. Cassien ikaze ku Jugi Amerika uherere ha mucuduga ku ijambo byaba kuvyumvira canke ku makuru tuzaniye. Twiriwe twaramutse. Nimore nawe ga Cassien. Uherereye. Ego. Duga ku ijambo.
Ege murakoze hanyuma bene gamba kuba ntagaruka. Ego kijyanye n'ibiganiro kubera kwingaye. Imyaka muntu ushaka gutera impande zose. Cyane ku muhuza. Ndabona ngerageza kubihoza, umuhuza arabyigije arushye, agerageza kwiruka hirya no hino. Impande zose mugabo hari umuntu bitabona kato ingezo afise atari kirenga wenda nagira ngo yari akwiye kuraba kandi ari amatungo umugafisa umutegekera ibiganiro bibyoya bigira ingufu bigezigoga ubundi urabye impande yanyuranye ko ari kibiri kato dushaka ko duhuza kuri porogarama kandi nta porogarama arafite iyo ari kandi hanyuma kwinjiriza nka leta nayo ibindi kibuga ubona ko impande zishuri bigora kugenda byahuza kandi umuhuza umuhuza yari akwiye kuraba akatitondera cyane agasaba isuku n'amakarindwi ku buryo ko ibyaha biba byatunganywa ibyo kuri icyo gice byogeyemo n'aba bifuza gutunganywa kandi bifuza gutaha ngo abantu bikunde komisa rero nkagira ngo umuhuza ntagire uburyo bwose bushoboka hanyuma nkera ko amusanzwe ngo muri iyo pozisiyo nibo nyine nk'uko nabivuze guheruka bajya kuyigira atera intambwe ntagume hantu kandi babona ibintu iyo bigeze baguma bari kugenda leta ngo mfate kibanza abona ko atari bishoboka ahubwo ntiyabona nkunze ko bategeza hamwe na leta amatora yimirije kuri abarundi bose bari Bujumbura bari mu Burundi batekanye
hama ku byerekeye iby'umutekano nabo bavuga ko ayo matora ku bwabo kuko uravuze ko abatavuga rumwe bushira aho uvuze ushaka mugabo hari n'urundi ruhande bavuga ati twebwe uwo mwanya ntiwari bwagere urabivuga ku iki
urasanze urabye iyo tuko tuyagana iyo tuko turaje kubera ko banatuye abarenze bamwe bashyamirana mugabo guhuza ukabona ko mwese ashaka kubikogera ko ngira nti ko abantu bohuza ni ibintu bishoboka gusa biva mu mitima yabo cyangwa mitima yabo umwe wese agashaka kubikogera ko ibyo ni ingorane n'intambamyi dushobora gutuma abantu iyo ariko barayaga biragora guhuza ariko umutekano wabo ntiyajya ko yarafatira ibijumbo kandi umutekano by'ukuri buriho hano bakurikirana n'ubutungane nabo kugira ngo bicaye hamwe baganiriye nabo nyine ntiwabara n'uzi yumva ko abarongoye igihugu nabo bakaga bati aho turi kugira ngo twakiyakiriye
ubwire umunsi mwiza Cassien ejo ujya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga. Turafise Kabura ku yindi murongo wa telefone. Kabura ikaze ku Jugi Amerika.
Ego turabahaye mwaramutse.
Mwaramutse Kabura, uherereye he ha mucuduga ku ijambo?
Mperereye ahimakamba kuri centre.
Haravugwa amakimakamba kuri centre.
Mu bisanzwe icyo nashaka gushikiriza ni amasanganya akunze kuba mu mabarabara ngaha. Kubera hariho abashoferi usanga bafite umubudu kurenze bati usanga hariho nk'ahantu nk'ibarabara riba ryarabomotse bati usanga umushoferi aho yogiye bukebuke kugira aca muri rwa ruhande rw'iwapfuma haca bukebuke agaca katakaza guca mu rundi ruhande rw'uwundi ariko usanga uwundi nawe yari aje arihuta bati usanga agisigaziho
namasanganye kunze kubera ku murwa mukuru wa Makamba canke no mu turere two nkaza mabanda nahandi hagati mu makomune naho biraba zakayoguru nahandi
naho nyene birashika kubera umuvuduko akabaho n'ikindi rero twashaka kuvunira kagohe nk'abantu batwara abantu ku mapikipiki basanga bapakira nk'abantu barenze
bapakira bangahe bangahe
basanga nk'ibikirarengeje abantu batatu bane iyo n'ibintu usanga biteye ubwoba rero habaye isanganya urumva ubutunzi bw'ibihugu buba buri ko burahahombe ikindi nashaka kubaza sinzi ko nko ku ruhande rwanyu none ko twaherutse radio Ijwi rya Amerika yugawe mu Burundi
ama FM
FM bigeze hehe kugira ngo dusubire kubumviriza ukuri kwamye
Kabura nturi umwe gusa ubaze ico kibazo kuri Facebook birabazwa cane ariko nibaza yuko hakazogira ico bashobora gushika kwa gati y'ubuyobozi bw'Ijwi rya Amerika n'abategetsi b'Ubujumbura muzobimenya tuzobibamenyesha abadurongora muri kino gisata bariko baratwumva nabo nyene bazoza baragerageza kubabwira aho bigeze
Okay murakoze
urakoze mu kurindira ariko bandanye mwihangana hama muze murakurikira ku mirongo ya shortwaves kuri Facebook zacu no kuri wezi tatatu akaburungu radio yacu vewe akaburungu.com aho hose murahasanga ibiganiro n'amakuru yacu mu kurindira yuko FM zisura kugurwa mu gihugu cy'u Burundi ugira umunsi mwiza na wewe
is a feeling onje rubyumve it's a feeling very deep oh yeah every day we sing talk dance in the name of love well do we do real are we real they can't fit to cover leave a proof now If it is real Yere kandebe Garagaza kumunda Execute what you say Bivane mu magambo bishire mu bikorwa Niba ko kumunda I love you. You love me, you got to show me. Talk, say. No.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you.
No.
You love me, you got to show me.
Yeah.
Do show. Yeah. Ooh. Garagaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa niba ko kumunda
Ijwi Amerika Washington DC mu kirundira mu Kinyarwanda turabandanye n'ikiganiro muri isanga turase na Samson ku murongo Samson ikaze na wewe
Yego murakoze cyane menyeje makuru kwakira
Urahereye hega Samson ni kano kanya
Bondi mu Rwanda mu karere ka Rutsiro Mbere na mbere manje kubashimira kubwo aya makuru mamuduha atandukanye yaturuka hirya no hino ku mpande zinshi
Urakoze biradutera intege ko mudushimira
biratwongerera imbaraga zo kumenya amakuru yo hirya no hino tukamenya uko ku isi bigenda byifashe n'icyo nyinshi radio anyiragerageza ku buryo n'amaradio yibasho ntabwo akunda kubona imbaraga nk'izo mubona kugira ngo tugerere ku makuru twifuze. Bo ku makuru njye nageraga ngo mbagezeho na makuru uyu munsi twiriye mu muganda ukwezi ariko twawuvuyemo. Ikintu nanenze ni inzego z'ibanze kubera ko zarangiriye zijya mu baturage kwaka amafaranga y'ishyaka rya FPR. Sinzi niba inzego za FPR zinyumva zakagombye kujya zibaha umurongo uwo bagenderaho kuko baragenda mu kivunga bagafata umuntu waba uri mu ishyaka waba utari mu ishyaka bakakwaka ayo mafaranga waba utayatanze bakagushyira ku rutonde rw'abagomba kuzafatwa ko bamaze gutanga ayo mafaranga ya FPR.
Hama ayo mafaranga yakwa basigura ko ari ayiki akaba angana gute?
Ngo ni 1,200,000 ngo ni amafaranga ngo yo gushyigikira y'umuryango wa FPR bayita ko ari ay'umuryango. Ubwo rero ubu tuvugana hari abaturage bamwe na bamwe batari mu rugo bategereje ko abo bantu bari kuyaka bataha bakabona bakagaruka mu ngo nta mu by'ukuri bakagombye kujya nk'abantu bakoreye FPR kujya batanga umurongo ufatika kugira ngo bantu bibukuke imitima bineka kageni kubera ikintu icyo ngicyo ntabwo cyakagombye gutuma abantu barara mu bihuru cyangwa barara bagenda kubera izo mpamvu.
Hanyuma ga Samson nk'uwo utayatanze nimba atategeko rihari nta n'impamvu yo kuyatanga uwanse kuyatanga naho biragenda gute?
Nta kuvuga ngo baramwandika bakamutangira raporo ku kagari bakaza kumufata bamufata kuba ari kurwanya leta
hanyuma bamufashe
ajya gufungwa cyangwa se akemera yageze amara kwemera haryaza yarakubiswe ugasanga umuntu bamumugarijeyo. Rero byiza ahubwo ni uko bashobora kufata gahunda nyayo bakumva ko Abanyarwanda twese ariko turi mu mashaka hari abantu bibereye ho gusa nta n'ishaka babarizwamo ariko umurongo batanga wo kujya kwaka ayo mafaranga uteye ubwoba cyane uteye ubwoba buri ubonye ababyeyi bamaze gukwira imishwaro kubera icyo kibazo asanga Abanyarwanda dufite ikibazo kabisa.
Uramaze kuyatanga urimo mamaze kuyatanga?
Njyewe nayabahaye 1,200.
Umaze kuyatanga iryo rimwe ry'uno munsi gusa?
Uwaya ni kabiri kubera ko nibwo basanga mu rugo njye nagiye nkunda kuyikorera ingendo. Ubwo rero njye nayabahaye ariko nababwiye ntabwo ari byo muribe ukuntu Abanyarwanda bari gukwira imishwaro hejuru yanyu ntabwo abantu bose mwakagombye kubakura imitima bene kari akageni mwakagombye kugenda mworoheje ibintu mukabasanga mukamenya utishoboye mukamenya uri mu cyiciro cya mbere uri mu cya kabiri n'uwayabona n'utayabona ariko abantu bakajya mu magobe kukwira imishwaro kubera mwebwe kuko abenshi izo bagatinze baragenda.
Icyo kibazo muramaze gushikiriza abategetsi bo hejuru baba ku rwego rw'umugambwe baba ku rwego rw'akarere?
Ikibazo ntabwo kiragera kuri urwo rwego kiri kuri uyu mwongo bw'umurenge ariko ikibazo gihari inzego z'ibanze ziraza zikakubwira ziti ni amabwiriza twahawe na bamuturegera nibo baba badutumye ugasanga rero tubuze icyo dukora n'icyo tureke.
Hama mutegekanye gukora iki?
Rema ubwo FPR ni ikwiye kutubwira icyo dukwiriye gukora kugira ngo twebwe ubwacu mu mitima nk'abanyarwanda tugire amahoro n'umutekano kuko ayo mafaranga ntabwo arakwiye kuraza abanyarwanda mu bihugu.
Murakoze ugire umunsi mwiza. Reka tuze tugerageze abamenyeshamakuru bacu bari ngaho mu gihugu cy'u Rwanda barabe ko batohoza.
Oya niko bimeze kabisa ubundi abanyarwanda tubize imitima mu gitereko pe nabo ubundi imitima bayivanyemo neza batugize ibishushungu.
Murakoze ugire umunsi mwiza.
Saba namwe murakoze kutwakira.
Jugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise kandi na Cedric kuyundi murongo wa telefone. Cedric Kaze.
Yego ndagize bakeye cyane ayi o cyane mwaramutse bibana naho baherere batumbira mu bibino atakari mu gatondo.
Twe turacari mu gatondo. Yego ni mpore ga Cedric.
Bana mahoro na mahoro turaho.
Uherereye he?
Ndabundi Kampala Uganda.
Ku murwa mukuru Kampala haravugwa make?
Aya ku murwa mukuru Kampala mbona hameze neza kabisa. Abantu bamwe bari gukora imirimo abandi bari baratabandanya akazuba kasa n'akazi kararenga. Yego.
N'amakuru tuzaniye yavuye Kampala ni ibyumviro ufise kuri twagushikirije cyane?
Oya ni cyo ngomba kuvuga ku bijyanye n'amakuru nabonye banditse ku mbuga ngurukanabumenyi avuga ko i Burundi boba barahagaritse amashyirahamwe yikorera ibyayo yabirizo aya mashyirahamwe ataba agiye akorana na leta bona narayabonye ariko sinasobanukiwe neza kasa nk'akantu nagomba kubaza cyangwa kubasaba mwebwe kugira ngo muzoturondere nk'umuvugizi wa leta cyangwa mushikira nganje ajejwe ibintu bya relations exterieur kugira ngo tumubaze neza iyo ngingo kuko ndabona mengo irashobora kudutuma abantu bamwe bari bafite akazi baca bakabura ugasanga tuba turasubira inyuma kandi twashaka gutera imbere twese
ubundi ikibazo cy'amashirahamwe kibarizwa mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi tuzogerageza turondere umuco kuko ntibatomoye amashirahamwe ariyo batanga inyishu kwamenyesha makuru n'abanyagihugu ejo mu ntara ya Ruyigi hari hakuraniye ikiganiro baremesheje abavugizi b'inzego zitandukanye bavuze ko ayo mashirahamwe yiyizi gusa uno munsi twashoboye kubona inzandiko zitandukanye harimo nk'igishirahamwe care rikora mu gihugu cy'u Burundi ryandikiye abo byegari bamenyesha yuko ku munsi wa mbere batoshobora kubandanya ibikorwa bitandukanye amenyesha makuru bacu ahatandukanye bazogerageza barabe aharayo mashahamwe ibikorwa nimba kuwa mbere aho tegekanije ko iyo ngingo itangura kuwa mbere ibyo bikorwa byatangiye iyo ngingo yatangiye gukora hama nabo yakoze ko gucyo tubahe umuco ku byo tudashaka kuronga ariko akabazo barabajije bati ayo mashamwe nayahe umuvugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yishuye yavuga yuko ayo mashamwe yiyizi mu kurindira umuco tuzogerageza gucukumbura hama tubabwiye urakoze ubwire umunsi mwiza
yego namubwire umunsi mwiza nakazi keza ariko nakwita buri kintu cy'umwihariko nagomba mugenzawe Thomas Kamirindi ndamushaka akanimiro kanje maze mukabika cyane mukaka mu mpera akazompamagara icyo tugomba kuvugana
ubutumwa bwawe Cedric tumaze kushikana kenshi kandi ngo mwaravuganye urakoze tuzongera tumubarire
yego murakoze cyane
ubwire umusimwe
akanimiro cyo karanjanye
ubwire umusimwe ijuri ya Mike Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga shaka gutuza nkaba budisti yo bamegita fone ndaza kuzimya hayi ndaza kuzinwa shaka kurya yange ntuje nkabubatse izina shaka kwirirwa mfite surire kuri bushe mvuga mu bw'ibituma ngira ubwonko bushyushye shaka kuruhuka maze iminsi ndi tayage shaka macupa maremare nka DJ Pius icyari wapi tremos ni mubike mushikachi kuchochezo mutwike nkorere massage mundindi kitwa message izinyishuza zo ntimumbwire ko za naje nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza ndashaka kwigira neza ndashaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira nta kibazo na kimwe nshaka kwiteza shaka kwirirwa nseka nta muntu nshaka kumbangira leo ndashaka kuba so easy so humble ntabwo nshaka urugambo abana n'abakurungaho ni mu makanya sisubira abantu abankubira no Ijuga America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni nta kibazo umurimbyi yavuga ngo nta kibazo ashaka kwiteza hama ku murongo wa telefone turafite Emmanuel tumwakire muri isanga Emmanuel Kazi
Murabura Diane
turashima Imana
namorere
yego uherereye he Emmanuel
uherereye mu ntara ya Majyepfo ni mu karere ka Ruhango
namakuru tuzaniye no munsi canke n'ivyumviro
ndiye utundi dushaka
Duga kwijambo.
Ndabanze nshaka kuvuga kubijyanye n'inzego z'umutekano.
Mucahe igihugu.
Mu Rwanda.
Yego.
Hari inzego z'umutekano ziciye ziciye kubiri n'ibiteganywa n'itegeko. Hari amashyaka y'abikorera utwabo cyangwa se abakora ku giti cyabo mu Kinyarwanda. Abagiye bafite amakoperative cyangwa se ibyitwa amakoperative ariko nayo tubona nk'abaringa adashyitse amakoperative y'abamotari amakoperative y'abakora imirimo y'imyuga igiciriritse bashirirwaho igisa na police mu mbabarire gicikwa igisa na police kigaragara nka security ngo bari abantu muri rusange babangamiye ubuzima bwite bw'abaturage
gute
tuvuge mere wenda muri cooperative za mutari hari ikigaragara nka mutari uyu munsi nari na mu karere ka Ruhango mu karere ka Nyanza hari aba security bagiye bakora akazi mu buryo bugiye butandukanye n'uko itegeko ribiteganya bavuga ko mu Rwanda nta ruswa ihaba ariko je izina kurindi na bivuga mu mihanda y'icyaro cyangwa se mu mihanda ikoreshwa imihanda y'imigenderano yo mu cyaro abitwa abasekirite b'amatari mu karere ka Ruhango na Nyanza rwose bakora igikorwa cyo kwambura abaturage ndetse urabona bakagombye kuba ari abasekirite b'amatari ariko bagerageza kwambura abaturage ba baturage nk'uko umuturage atunze moto yenda avanye amata ye ku kiraro cy'inka ze noneho wa musekirite nawe ugasanga yihisha ahantu mu kinyarwanda hari terimi bakoresha umuntu wo kwitsimba yihisha ahantu agafata wa muturage
ku murango canke ku ijoro
ku manywa y'ihangu akamwambura akabona aramubangamiye akamukuraho moto ye iriho ibicuba by'amata akabikuraho akamubwira ngo aramwaka autorisation de transport kandi ntabwo uriya muntu ufite iriya moto ikora biriya bikorwa ntabwo yakwa autorisation de transport
abanyagihugu baba bari ngaho ntibagerageza kwamira canke abajeje umutekano nabo ngo bafate ico kibazo mu ntoki ko biba biriko bikaba ku mugaragaro ga Emmanuel
bo ahagana mu masaha ya saa cyenda n'igice narindi aho bita mu nkomero ngana muri mu karere ka Nyanza mubwo nari tuva mu karere ka Ruhango mu karere ka Nyanza nibwo nabashije kwakira icyo kibazo mbona ikibazo gikomeye kibangamye bafashe umusaza usanzwe ukora akazi ko gucuruza amata bo bigaragara ko bamubangamiye ariko ubona ko nta bundi byo kwitabaza ahamagara inzego z'umutekano bavuga ko yagombye kwikiranwa n'abo bantu bivuga ko ni abajura bazwi na leta ni ibintu utajya kure yabyo kuko urebye n'imikorere y'amakoperative muri iyi minsi ya none ubona ko amakoperative akora ni abajura bazwi na leta
twe ku ijwi rya Amerika rumva niba uri kurabivuga si twe turuca ntitwovyemeza hama ugasaba iki cokorwa haba ku rwego rw'umutekano canke ku rwego rw'abo badi muri amakoperative
none Diane agura urakoze kuba umpaye akanya kuvuga kuri iki kintu urabona nimba hari inzego z'umutekano zigira impuzankano iziranga ubu mu Rwanda kugira ngo tubanze impuzankano z'inzego z'umutekano kuko urwa sekirite motari rugira impuzankano ziruranga n'andi makoperative nayo agenda agira ibindi bisa na polisi mu makoperative ibyo bintu kugira ngo bisobanukirwe n'umunyarwanda wa none uyu munsi wa none ubona yarabangamiwe ndagira ngo nguhe nk'urugero nko muri sekirite motari hari aho hagaragaramo ikibazo cyo kuba bavuga ko ruswa mu Rwanda bavuga ko idashoboka ariko niho hantu hazingiye ruswa nimba umuntu azaba gufatira mu kibira cyangwa se ahantu mu kizika akagufatira moto akagura ko ugomba kuyivaho akayijyana ahantu runaka nyamara niyo yayisubije abashinzwe umutekano bagurije ko aribo bakurengera
urakoze cyane Emmanuel
bafata ya moto bakayishinja ibyaha bitari ngombwa bikageza udutezwa cyamunara kuko urumva ko mu Rwanda uyu munsi wa none moto yafashwe mu cyaha iri kumara ukwezi kumwe kuri polisi bakayiteza cyamunara
waje
kure ugasanga umunyagihugu arimo arahagwa
urakoze Emmanuel
ugasanga n'igisobanuro
yego urakoze cyane hariho amakuru amwe amwe biba bigoye kwemeza kuko ata ico no kwita dushobora kwemereza ko dufise ariko nk'ayo makuru ico dushobora gukora tuzoya ha bagenzi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda canke mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baze barakurikiranira hagufi hama batanga umuco urakoze cyane Emmanuel ugira umunsi mwiza ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu minota 15 n'amasogonda 45 turaza kuba turangije ikiganiro muri sanga 10 munsi muri iyo minota dusigaranye n'amasogonda turabaha akanya kugira ngo mandanye mutubwire amakuru avugwa aho mubaye uri mu ikambi ufite amakuru wiboneye ushaka kudusabikaniriza ushaka kudusaba ko twocukumbura tukagushikiriza ukuri urashobora kudutwandikira ukoresheje nimero yacu ya WhatsApp ni nimero y'ijwi rya Amerika ni guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe guteranya rimwe kabiri ubusa kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Iyo nimero murayica ko muri kandi mu ntara zabo z'u Rwanda canke Burundi mwa mu bihugu bitandukanye kugira ngo mudutore mudushikirize amakuru canke mutubipe hama tubakure muyatubwire. Andi mushobora guca kugira ngo mutore ijwi ry'Amerika muratwandikira kuri radio yacu @gmail.com. Twongere tubahe ikaze kandi twizere ko weekend iri kwibagendekera neza.
Bobo Prondo beat. I know you like it when I touch your body. You say be my baby and I say yes. Oh baby come closer. Y si bailando ya, si no vemos, la cuerda más. Cuando la fue nací, a que te voy a hacer. Agoteo, daddy. Agoteo, mami. Don't be a stranger, baby. Like you don't know me. Baby, doesn't matter. I know you can feel it.
Ijwi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro muri sanga 16 akanya ni gwanyu twakabahaye kugira ngo mushobe kutubwira amakuru avugwa ahiwanyu mongere muvuge ibitandukanye kuryo twabatangarije muri nondwi buca dusozera aho muri turabarindiriye ijwi America mirana Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Nicho kuba kumtima wawe.
Tukikuma
Unidu seku mrongo wa telefone ni Jean-Claude. Jean-Claude Ikaze.
Murao, murao.
Turashimi, murako minao.
Turako minao, chanake turashimi maana.
Kwa morale, tukumvali Yosef, jifashe guti.
Murao, ni nizia chane, unko misangwe ni mburasi wa zaguru kwa andawani mukarele kangoma mumureja wa kashanda mukazari kachirwa.
Mm-hmm.
Jungu ya riko mbanje kubashimi radiju kiri ya Amerika mchigari ya mduseguri ya... Muni sanga ni kiganu kiza cyane kiratunyura muri rusange. No kuvuga ngo nkuko byari bisanzwe kuri uyu munsi wa gatatu n'igi habari igikorwa cy'umuganda.
Mhm.
Ubwo uyu munsi ni kuvuga ngo umuganda twawugiyemo n'abaturage babasanzwe ikintu twakoze muri uyu murenge wa Gashanda mu kagari kacyo mu dudurema ya mbere. Kwaremeye umuvandimwe w'umukecuru w'imyaka 102 kumwubakira inzu ari inzu turi kumwubakira ko mbakomeye arafite rigiye kugwa
ko twumva iyo myaka ari myinshi ga Jean-Claude.
Hello?
Ko twumva iyo myaka yiwe ari myinshi aracabasha
igikorwa kiza cyane rero twakoze kuri uyu munsi.
Ariko
urukumva
ariko telefone yawe
kumusanira inzu kereteje mu rugo tubasha gutunganya n'ibindi bikorwa biba bikenewe mu rugo turangije tuvayo tusubira mu mago yacu ariko tukaba turi no kugisha n'akavura bwo kare kamaze igihe handi katagwa
nako twumva kari kuvuga
ifite hano mu burasirazuba
na telefone turumva itariki iratu irikura ifise induru nyinshi. Jean-Claude utwihanganire kuko abumvirize ijwi ry'Amerika batokoroherwa mu matwi yabo mu gihe twobandanya twakira telefone imeze gutyo. Niyo twashobora kuronka kanya turaza kongera dusubire kuguhamagara turabe yuko telefone yawe ishobora kumvikana neza gusumba uko biri. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga. Undi duse ku murongo wa telefone ni Reverien Ikaze.
Murakoze yana na mahoro.
Turashima Imana.
Natwe turashima.
Uherere he ga Reverien?
Mu karere k'ibiyaga bigari.
Hama n'amakuru tuzaniye canke.
Nagera nangi kiyumva cy'amakuru numvise mazimisi numva. Nagamvuge kuri kirya cyegeranyo cyawe ni cyagateka kazi na muntu. Cyasohotse jo ku Burundi.
Ariko ejo nta cyegeranyo cyasohotse Reverien ejo akanama kanikajeje agateka kazi na muntu ukemeje ko abahinga ba oni bariko baratohoza ku Burundi beongegwa ikiringo cy'umwaka. Uvuga ko mu mwaka wa gatatu binjiyemo kuko wa mbere bahawe hari mu 2016 2017 barabongera nejo barabongera rero bagiye gutangura umwaka wabo wa gatatu.
Yego je nagomba mvuge kuri leta y'u Burundi guma ihakana yuko batazonyoza ikirenge ku bataka ku Burundi gutohoza none bikekiki ko ko batemera yuko baza gutohoza umva nuko baba bikema ibyaha bakoze bashaka yuko bijya habona kandi mu bisanzwe nta utazi yuko mu Burundi hakorerwa ibyaha bitandukanye ariko bari bakwiye kwemera bakazoza gutohoza kugira nibaba bera bere mugabo bareke kuza baragira barashira hamana niza yuko atavyaha byakorewe mu Burundi atateka kazi na muntu mu Burundi gaho nyangwa
urakoze ugira umusimiza
bivana abantu baguma bumva abantu banyurujwe none bumva banyurujwa nabande kandi leti hazi
urakoze ugira umusimiza Riverien
Namwe murakoze
ego ijuru ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda gusa dutange umuco kuri ivyo Riverien avuga ivyo avuze yuko banka ko bahonyoza karenge mu Burundi bandikiwe ikete mu ntango zo kwa cenda bamenyeshwa yuko na leta y'u Burundi bamenyeshwa yuko ataburenganzira bagifise bwo guhonyora mu gihugu cy'u Burundi hari nyuma yicegeranyo bashize ahabona mu ntango zo kwa cenda nyene ico cegeranyo muri make cavuga yuko agateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi atako ukifashe ku ncuro ya mbere bagirije umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza n'umugango uri ku butegetsi yuko imvugo zabo nduguritwa mugina ko atari ijwi ry'Amerika ribivuze ari abo bahinga zicanishamwo abanyagihugu b'i Burundi ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga
Shinge ngurukundo ruhebushe nibera mukishimo yawe namana kanyamunesa ubundu munyamahoro ndumwubatsi umutima wawe nkubaka amahoro yawe sinzokutererana malikia wa roho yangu sinzokutakure Zokudigadiga marikia waro Tugumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikogwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Tugumanire
Kumubati wikitangaza
Ikikogwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Ndaubunga unge
Kumutima wawe
Nguho za marira
Kumutima wawe
Maze mjohere
Nakabu chinaguse seranie pizoba birio namarija nakahita ukuzoba ho nikozoba ho tuzokwibera muri ya muri sheshe cheri muri
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nuko nshuti bakunzi bacu ni ngaha duceye dusozerera ikiganiro muri isanga cumi na gatandatu mushobora gusubira kumva kuri wezi itatu akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com kino kiganiro cari kiremesherejwe muri studio y'indwi na Jowe Diane Nahazo yakoze Innocent Kimenyi yegeranije amajwi n'amatelefone yanyu na ingenieur bafatikanije mu buhinga bw'ivyuma imbere ko duhana gahindukira ngende ndabatumiye makuru tugiye kubatunganiriza igihe c'isaha cumi na zibiri Ako hambavu yayo makuru hari ibiganiro bitandukanye mushobora kumviriza ku misi ya gatandatu ku misi ya Mungu mbere yuko dutangura indwi hariho nk'ikiganiro dusangira ijambo murumva kandi ikiganiro ejo muze mwumve amaradio yanyu kugira ngo mubandanye muduherekeza mu rutonde rw'ibiganiro tuba tubafitiye mu rurimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda makoze kutwumviriza turongera igihe c'isaha cumi na zibiri ku makuru azobagezweho mu karere
Mujohere, umutima, 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 um
nshinge ngurukundo ruhebuje nibera